guhimbazwa ryo umunsi mukuru inamba n'amajambo atandukanye avuga ibijyanye n'ingwara z'abakenyezi bafunzwe byashikirijwe abakenyezi bafungiye mu kibanza kigenewe abantu 80 gusa ariko baba bangana 133 kabikazi Elizabeth yaserukiye abakenyezi bafunzwe mu ijambo yashikirije yavuze ko ivyo bituma bagira ingwara y'uburaro
kubera iyo mvo biratugora ingene tujyama hariho n'abajyama hasi kwisima atakintu na kimwe bisasiye tukaba tubasavye mwanya kubahwa ko mwo tudodorera ahashoboka hose tukaronka imatera kuko namwe murazi ko umukenyezi agogwa na vyinshi
ntivyakunze ko dushika mu bibanza nyezi na bakenyezi babamwo batwakiye mu kibuga asanzwe aba bakenyezi iyo baje kuramutswe n'icyo cyangwa abagenzi naho biruko twegereye bamwe muri abo bakenyezi baduhaye umuco kugende babayeho nabi abo bakenyezi bamenyesha ko bagiye bakutumatera toto cyane utwo bita mu gifaransa 090 kandi akamatera akajyamwa ko nababiri abo biri rero kugira bakwire bacha bajyama bacurikiranye no kuvuga yuko umwe ajyamo mirambizo y'uwundi abo rero bagize amahigwe kora kwa n'abakenyezi bagera kuri 20 badafise aho bajyama bibungunganya mu kuryama mutuya twinjira mu vyumba ivyo bita mu gifaransa ma corridor hamba vuba uryama abakenyezi bafise ingwara yo gufungura ivyo ashikije na Sonia Rubuka arongoye shira hamwe ryo kiyenga abakenyezi bizi bijanye n'amategeko
ikindi rero cadukoze ko cane ni imfungurwa bafungura mumvise n'umushikiranganje yabivuze ati uburyo nibuke ego ni uburyo nibuke mugabo nibaza ko twopina nata igihugu kikina nata kugira ngo imfungurwa abakenyezi bafungurwa zikaba nziza kuko nk'ifu twabonye y'imyumbati bafungura ni ifumbi cyane ifu itameze neza ishobora no kubatera ingwara ibibandanyije bayifata
abo bakenyezi bongeye batubwira ko niyo bazironse izo fungurwa usanga ari nkeya ku munsi bandikiye magarama 350 y'ibiharage na 350 y'ifu ibyo rero ngo bironka ari bibisi haba ku bijyanye n'inkwi zo gukinjika umunyu n'amavuta byose baca bimenya iyindi ngorane ibugaje abakenyezi ifatishanye cyane ku bafise abana mu ibohero uko byemezwa n'urongo ryo bohero rikuryampimba Gregoire Nimpagaritse
bane rero bakurubwo bwana kizibura ko kibanza cy'umwana si bohero niko usanga bishikanye ne mu fasoni akaza gufungwa afise uwo mwana cyangwa akaza yibongenze akarubira kuzokwibarukira ngaho umwana kuriye mu bohero cyo kibe n'ukuriye muri miliyo yo hanze banyina babo bane bakunda kugira ni ibintu bijya yuko bafungurira injya zisanzwe zigaburirwa abana huko umuntu aba ari hanze ubwo impande y'ivyo ubuyobozi bukuru bw'amabohero bwaratanze urusha yuko bashobora kuza baragurira ubuyi abo bana
mu cegeranyo cyo kibuza ngo afasoni bari mu mabohero cyakozwe n'ibiro by'ishyirahamwe impuzamakungu mu Burundi byitaho agatara kazina muntu cyashyizwe habona kuri uno wa kabiri mu ihimbazo ry'uwo munsi mukuru hari umukenyezi harimwo yuko abakenyezi bafunzwe mu mabohero bagera kuri 400 hihwejwe ibitigiri by'abantu bose bafungiye muri uwo mabohero muri abo bakenyezi naho nk'uko icyo cegeranyo kibanda kibimenyesha 45% n'icyo bitatu bafunzwe bataraburana umushinganje w'ubutungane Aime Laurentine Kanyana ati bagiye gukora uko bashoboye kugira ngo amadosiye y'abakenyezi anyarutswe gukogwa
ntitwovuga ngo abakenyezi bose bari ngaha barera aha gateka kumwe gaherera ni hakundi gatangurira amategeko rero akora ku mwari we wese yakoze icyaha turaba ngo ni umugore cyangwa umugabo ariko rero ubw'abakenyezi muri ngaha imanza zanyu kugira ngo turabe yuko abo bishoboka ibyabo bigatungana hakiri kare twiyemeje kugenda kubikora kandi n'ubundi twariko turabikora
iyindi ngo ni umushinganje w'ubutungane yemeye gukura mu nzira ijyanye n'uko abakenyezi bamwe bamwe iyo bafunzwe baca baharikwa abandi nabo bagasanga amatungo y'umuryango yasesaguwe
uretse ajya amadosiye muriko muraburana ajyanye n'ibyaha hariho iby'ubuzima navyo dutegereza navyo nyine kubatunganiriza uburetwa twacumvise tugiye kuraba naho nyine uzoza arakurikirana ibijyanye n'ingo n'imiryango y'abakenyezi bafunzwe
abo bakenyezi bafungiye mu bihe kuryamimba kuri uno munsi uretse bakamenye bari bazaniwe bamenyesheje kandi ko 8 muri bo bagiye kurekugwa muri ya ngingo yo gutezurira abanyororo 2000 Bujumbura, Fidelite Ishatse, Juju ya Amerika.